d'undi kultur, amakuru mu kirundi.
Nolis Nduwimana.
Utuma amajwi abashikira ni Kofi urubyeru rubera intwari mwiriwe mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gukurikira ibiganiro byacu ndabahaye nikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba hano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abashikiranganje 13 baraye bagenywe muri leta nshasha barahiriye ayo mabanga kuri uyu wa gatatu biyemeje kubahiriza amasezerano y'umwe bw'abarundi bwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko n'amasezerano Burundi bwateye ku igikumu bamwe banaciye babisikanya nabo bakoreye mu ngata mu Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera mu gice c'uburaruko abarimye bikabwa bashoreye ibiturumbwe mu isize niriheruka muri komine Kayanza bidugirite bagihemba bamwe bakemeza ko bariko barabura ico bikora ko kandi leta yari yarabijeje ahitwa Busenge ni muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura naho abanyagihugu baho basaba kwiburiro rimaze hafi imyaka 10 rihubatswe ryo tangura gukora guko bamwe bashikiriza ko baruhijwe no kuja kwivuza kure yaho baba.
Radio Indundi Culture.
Nasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahereye mu bijanye n'umutekano abantu babiri bakekwa kugira uruhara mwigandagurwa ry'umutama yoba yarafise imyaka 60 yaba ku mutumba ndamba village muri komine Bukinanyana y'intara ya Bujumbura yishwe mu ijoro rya hijya yejo bari mu minwe y'inyamiramabi. Ibi byabaye mu gitero cakozwe ku muhana w'uwo mutama n'abantu bataramenyekana abagikoze bagiye banakomerekeje abantu babiri muri uwo muryango aho kuri uyu wa kabiri haciye hakoranywa ina ama y'umutekano abahaba bahamagarirwa kwama bari maso. Idonidona Alexis Nkeshimana ni mugenzi wacu akorera mu gice c'uburengero.
Abahamagarirwa kuba maso kugira ngo ubikese kwateye amakenga bamufate amushirize intwaro n'abajejwe umutekano. Iyo ni impanuro urongoye zone Ndava muri komine ya Bukinanyana intara ya Bujumbura yahaye abanyagihugu bo mu gisagara ca Ndava village munsi wa kabiri mu nama yo guhumuriza abanyagihugu inyuma y'igitero cakozwe ku muhana w'ugacimbiri kabwiza ya kabiri muca ku munsi wa kabiri. Nkuko urongoye iyo zone abimenyesha abantu batatu bitwaje imipanga barateye barica umutama miburo bamutemye mu mutwe barakomeretsa umwana wiwe n'umugore wiwe. Iwe uyo mutabaka cyafa ubwo nyene ababanyi babibonye baratabaje maze ubwo nyene babiri muri abo bagizi banabi barafatwa bakariko barazwa mu gipolisi. Icyo uyo muryango ushora kwa warazize nkuko abanyagihugu bo kuri uyo mutumba babimenyesha ngo nugwanka ruri mu miryango turutse ku matongo abajejwe intwaro muri komine ya Bukinanyana bakaba ariko barafasha kugira ngo abakomeretse bavuzwe kandi ngo ariko baratora mitende bongera barategura amaziko y'uwo mutama yishwe yari afise imyaka 60. Iyo igipolisi kita ashika hakiri kare umwe mu batanguye gufatwa bagira bamwihanire uwo yafashwe aremeza yuko ataco bapfa biboneka yuko abo baje gutera uwo mutama bari bagerewe. Alexis Nshimana muri province ya Bujumbura, Radio Indundi Culture.
Abashikiranganje 13 baraye batangajwe muri leta nshasha mu Burundi barahiriye ayo mabanga kuri uyu wa gatatu bari imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye ni nyuma y'itogwa hamwe n'irahira ry'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa kabiri Nestor Ntahonuye. Leta yarayishinzwe mu Burundi igizwe n'abashikiranganje 13 kuri 15 bari bagize iyasubirijwe muri abo abakenyezi ni 4 abagabo nabo ni 9 mu bashikiranganje bahora bagumijwe muri leta harimo Maria Chantal nije imbere yahora jejwe ubudandaji amahinguriro hamwe no gutwara abantu n'ibintu ubu yagenywe ku mushikiranganji wo kwivuna basi. Umushikiranganji François Habyarimana hajejwe indero hamwe na Ridwine baradahana hajejwe amagara y'abantu abo babiri bagumijwe mu bushikiranganji bari basanzwemo. Inyuma yo kurahirira ayo mabanga rero mu masaha y'umurango haciye hakurikira ibisikanya mu mabanga hagati y'abashikiranganji bahahora hamwe nabo bashasha aho se bagiye haravugwa imigambi leta ihindutse yari yimirije kurangurwa nko mu bushikiranganje bujeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu. Havuzwe itunganywa ry'amategeko yisunzwe itunganywa ry'intwaro mu gihe ca none hamwe no kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko ni nkuru ya Olivier Kwizera.
Muri ico gikorwa cyo kubisikanya mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano uwahora aramutse ubwo bushikiranganje Martin Niteretse yashikirije ko mu bikorwa bitari bike byariko birarangurwa kandi bitari bwahere harimo ikijanye no gushira kugihe itegeko rigenga ubwo bushikanganje hisunze intunganyo shasha z'intara
hariho gutegura gushira kugihe itegeko bigenga ubushikiranganje kuko hariho byinshi bitegezwa kwisunga turavye ibyirizwa rigenga intwaro mu ntara yerekana intara amakomine amazone n'imitumba agize igihugu hari kindi gikorwa muri rusange nyene cyo gushiraho amategeko n'amabwirizwa agenda yisunga iryo bwirizwa navuze
ikindi wa mushikanganje yagarutse ko kandi yerekanye ko kitoroshe ni kijanye no kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko aha Martin niteretse yibukije ko bivanye n'umwete bishoboka kuzigwanya ariko gusaba umushikanganje musubiriye mu mabanga kubikorera ko byose
ikindi nibaza ko naco nyene kitoroshe kandi mugabo umuntu agishizemo umwete kirashoboka nibi bijanye no kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko za Kanyanga za Rutuku n'izindi bo bifite amazina menshi bivanye n'uburere ubye navyo niko kwa gisanzwe cha misi yose cinyamirama bimugabo kuko turaba hariho abene gihugu azihereza mu kugasanga ubuzima bwabo bwayangiritse umuntu mbere yo gukinga rero baza kwica no cyo gukorera ko cyane
uburongoye bwo bushikanganje muri kino gihe yavuze ko agiye kubandanirizaho ibikorwa byari bigeze Leonidas ndaruzaniye yahamagariye abo bagiye gukorana muri ubwo bushikanganje gushira hamwe ingufu ku neza y'igihugu
sumushike rero nje kumena nje nsanga harise mu nyakoba honorable yashikanye ko bune bushikanganje nanje rero niyo nzohera ko aba nifuza rero yuko izo ngufu zanyu uko gushaka kwanyu uwo mwete wanyu tuzobandanya tugushira hamwe yaye nango batuwongereze kugira ngo dutere intambwe tujimbere muri bone bushikiranganje
umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yagenywe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri yahora mu nama nshingamateka kuko yari yatowe n'abanyagihugu mu matora yaheruka kuba muri Ruheshe uyu mwaka turimo nayo Martin Teretse yahora arongoye ubwo bushikiranganje n'umushingamateka kuko nawe nyene yizewe n'abanyagihugu muri ayo matora
umushikiranganje mushasha jeje ubutunzi ikigega ca leta hamwe n'ubutunzi bufati ku buhinga bwa none nawe yatangaje kwishira hamwe rya leta ryo gutuma tumana ko onateri rimaze igihe riri mu ngurane uburibwirizwa kunagugwa rigahiganwa na yandi mashira hamwe gutuma tumana ko ari mu minwe y'abigenga umushikiranganje Alain Kuma na yanemeye gutunganya ukundi by'amaposita yemeza ko gushika ubu abanyagihugu babihomberamwo tumukurikire
isata kijanye no gutuma tumana ko makuru n'igikoreshwa kera kujya guhamagara ubu n'igikoresho gica kwa mafaranga nanza karoriro bose ipisi gisata kindi kijyanye n'amabanki nuko poste tegerezwa gufata ya mbere mu gukoresha amabanki bukimuro buhinga bwa none niko karusho kadasanzwe kubona poste murazi ko iri mu gihugu hose kujya dushikira bene igihugu nk'ibyo kuriha ifumbire murazi ko bacya muri poste murazi amafaranga atakara nikuva ko poste ubu tugiye kwiteza imbere ije kugwegwa ishobora gukoresha ubuhinga bwa none kuburyo abandi bose bari ha amafaranga tumenya bari shinga ifumbire bangana gute nyabo twarishe mu kuri ibigori bangana gute cyaho natere hariyo mugambi wo guhindura onatere ko murazi ko ifite ibibazo byinshi cyane nuko no munsi onatere ishaka gufata n'indi shira hamwe kugira cyo twita partenariat public privé urya onatere ifite ibikoresho byinshi cyane byicaye mugari ndi shira hamwe nabyo rifite ubuhinga tujya turabe ngine tuzishira hamwe kugira onatere isubire kandi kunagugwa iryo nabyo byategezwe kujya mu nama shikira nganje vuba kugira turabe ngine iryo gukoreshwa si onatere gusa murazi n'ibisata byose bya limite n'izindi zose zisanzwe zikoreshwa ubuhinga kuko ubu sinzi icyo nongere no bivuga ari yindi berbe iri mu matelefone y'abantu amafaranga azunguruka mu matelefone ni menshi cyane uburyo tutegerezwa kubikurikirana hafi kuri icyo gisata kuko kirafite icyo kiza giterera cyane mu gisata cy'ubutunzi ahubwo nuko twoshira ingufu nyinshi cyane kugira dushobore kuduga
mu bijanye no kumenyesha makuru naho umushikiranganje yajeje ibyo kumenyesha makuru hamwe n'ibimenyesha makuru yemeye kwihutira gukura mu nzira ingorane zituma gushika ubu hari uburere butumvikana mu maradiyo mu gihugu umushikiranganje Gabi Bugaga aranagaruka ku ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi mu gihe cya none
n'ubushikiranganje burimo byerekeye kumenyesha makuru n'ibinyamakuru aho naho niho abantu canke isi yose irabira ingene igucifashe ingene gisa ingene gihema ni kuvuga yuko dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ishusho y'igihugu irushirizeho gusa neza biciye muri ibyo binyamakuru ikiriho rero dushobora kuvuga ko tuzokwibanda ha cane cane no kwiga ico abarundi bakeneye mu makuru atangwa n'ibinyamakuru haba gukoresha telefone tegeza kumviriza radio hari ukoresha internet za kuronka connection internet hawe ukene kumviriza radio akayumva neza hari ibice bikirimo tuno kwita ba zone d'ombre ahi radio kuyumviriza y'u Burundi bigoye aho usanga hamwe na hamwe hari ama radio yo mu karere yumvikana gusumba iwacu ibyo byose ni ibintu tugomba kwiga kugira ngo turabe yuko tubitorera inyishu kino kongera ko nuko murabona ko igisata cy'umunyesha makuru cinjiyemo ibintu byinshi harimo zimbuga ngurukana bumenyi tubavyita mu kirundi bitiza ariko ugasanga hariho ni nabandi bitwa ba influencer buryo umuntu avuga akumvizwa n'abantu birasaba ko babikora n'ubwitonzi n'ubwenge bwinshi mu majambo y'urufansoni adatesha agaciro imico n'imigenzo kama ariko kandi ndi binyamakuru nuvuga classic amaradio na televiziyo nayo agomba kumenya uruhara ateza gukora kugira ngo yambono kazoza tuyishikeko kuko niwo murongo tuzakurikira twese
tukivuga ibijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi mu buryo butabereye mu iterambere rya none umuhinga mu bijanye no kugwanya imvugo z'ibibugwanko Patrice Dieudonné nibizi asanga mu Burundi bikigoye kugwanya imvugo nkizo mu gihe bitoroshe kumenya umwidondoro w'abazikoresha biciye kuri izo mbuga naho ubigihugu kimaze gutora amategeko ahana ibyaha nk'ibyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu hashigwa habona hagatabo kana ingene ikoreshwa ry'imvugo z'ibibugwanko gifashe mu Burundi yahamagariye abantu kwirinda kuzikoresha kuko kubwiwe zidaninjyane mu gihugu umviriza Patrice Dieudonné nibizi no muhinga mu bijanye no kugwanya imvugo z'ibibugwanko
so nako benshi bavyandika kandi kabandika ku nkuru yanditswe komante uyo muntu arashaka kumubona izina mugabe iryo zina ubonyereka bari atari we byukuri no kuvuga ko ikibaza no gutora umuntu yabivuze ni inde byukuri ari hehe ko musanga hehe na burya gukoresha buno buhinga na cancara ubinga bwa none izimbuga za kino gihe bitatubwira aho umuntu musanga ico nibaza ko ari mu cambere kugira umenye ari hehe umusanga hehe umukura hehe na burya abashika 40% bakoresha ubwo buhinga amazina bandika atari amazina yo n'amafoto bashire ko atari ya Chekiri ashura gutuma nk'umujanye no gutunga rekumbure batabangukirwa no gutora uwo muntu. Bwa kabiri nuko uwo biba batutse ataba yitwaye kumbure yaba bagenda kwitwara kagenda avuga ati ninaka jenze kumwitwarira yarantutse ramvuze nabi kirashura gutuma batatutaronka abahanwa benshi. Ica gatatu nuko ayo imvugo turiko turavuga ibibugwanko ikunda gufatira mu kumugwi gutuka umugwi w'abantu. Muri uwo mugwi naho urumva ntwatutse umuntu umwe ngo yumve ko ababaye ngo agende kwitwara uba wavuze identite y'umugwi w'abantu va umugwi munini w'abantu abisa ko havamwe umwe rero agahaguruka akavuga ko wabatutse abene abasa nawe ije naco kiragoye mugabo suva ko birekuwe suva ko ivyo byose bituma tubikoresha ahubwo no kumenya ko ari amategeko burya bihana kandi biriko biraza nuvuga ni Burundi biriko birazaho zone umuntu yitwaye kubira mwanditse ko kuri rezo sosiale wa mututse akakurondeza makaba kagutora
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turamandanya nano makuru ni ku isaha 12 z'umugoroba zirenga hafi minota 30 hano muri studio tuyabandanirize mu bijanye n'inyigisho ubushikiranganje bujeje indero buvuga ko igikorwa cyo gutanga inkaratasi ku banyeshuri barangije ayinyuma ya shure nshingiro baherutse gukora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja mu za kaminuza catanguye kuri uyu wa gatatu guhera mu mugwe igihugu jejwe kugitunganya ubwo bushikiranganje bumenyesha ko gushika ku munsi wa gatanu w'inundwi izo nkaratasi zubazashitse mu minwe y'abayobozi b'amashure ari nabo bazoca bazicikiriza bene gukora ico kibazo mu itangazo bwashize habona kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko ibijanye n'abazuba basaba kurenganurwa ahabaye amakosa mu gutanga amanota bizoba byashikirijwe ubuyobozi bw'indero mu ntara kushika kwa 13 kuno kwezi hamwe no mu mugwi w'igihugu uhujejwe ico kibazo atarenze ku igenekerezo rya 14 nyandagaro abanyagihugu babahitwa busenge ni muri komine muhuta mu ntara ya Bujumbura basaba kwivuriro rya Busenge haheze imyaka hafi 10 yubatswe ryoteba rigatangura gukora abo banyabusenge basigura ko iyo bagwaja bambo bagira ingorane kuko babwirizwa kugira urugendo rurerure kugira ngo bashike aho babavuza naho ataco hugwego rujeje intwaro rurashima gushikiriza ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwaheruka gushikiriza kwa mavuriro nkayo abandanya atunganywa mu gihugu ni nkuru ya Audiro Nkejimana
inyubako z'ivuriro zirahari ariko ntiriratangura gukora kimwe mu myidogo y'abanyagihugu bahibusenge muri komine Muhoti intara ya Bujumbura bavuga ko amazi imyaka 10 barindiye ku iryo vuriro ryugurura ariko amasa sana yari kaherera mu nzira
cyo bitarongera birakwiza hafi n'imyaka 10 narenga nk'abatizonde baharongoye umwe aza kubwira ngo guhijya yezo cyari bizoyugurukwa mugatwe twararindiye ko ivyo bitaro byo yugurukwa turabona
ndavye nk'ukuntu badukorera amabuye bariko bubaka ivyo bitaro by'ubusenge uwe uri kurarengana bagufatiraho ku nguvu ugatura amabuye ahubwo kugira ngo ubu bibe bitarugurugwa ahubwo ni gitangaza gikomeye
abanyagihugu bavuga ko hagwaye umuntu bafata urugendo rurerure barondezaho yovurigwa
kosaba ko nahe nevyo gukora kwagira ibitaro naho nyibusenge turabisaba gose
abahibusenge batabaza inzego ziraho ibijanye n'amagara y'abantu gukora ibishoboka ngo iryo vuriro ryugurugwe
uri kurakura umuni hongaha nyumutumba nikintu kigoye cyane hari nigihe umufasoni aba yakumye yiyumvira ngo ngira sivyene gatinda rero bikaba vyene bageze kumusikana mutumba kacusanga ati twe gahe mutumba ntavyo dusoboye bakasaba muzana muzakabezi ko hari gihe bavuga ati wewe wiwawe nta gutanzura reka turondera gatwe kiwawe tumaze kubona gatwe kamuvyeyi tuvuga ati yo imana isimwe hapfuye umwe hagasigara uwundi
na Eric ngiri yabandi umwe mu batware ku nzego zo hasi muri ico gice aremeze uwo mwitwara ariko wabaro ngoye ariko nawe nyine ari mu batabaza
abategeke yo bazi batubwira ngo izungwezo barakyukura ngo izo barakyukura none aba batangwa uko umunana tumenya impamvu je bitaro bitugurwa kuko ibitanda twara byikoreye ku mitwe turabizana hatwe nk'abatware bo hasi ntitumenye ingorane buzira nico gituma rero namwe kugira ngo mutubarize hezuru kuba bizejwe kusikira nganze kugira ngo tumenye ibyo bitaro byo muri zone busenge impamvu bitakora
twakuye kuri telefone Alexine mubona umunyamabanga ashingwa bikogwa nahega zwa komine Muhota hubatswe iryo vuriro rya Busenge uwo nawe yatwishuye ngo nduguriye twa Mugina sintangira amakuru kuri telefone ndugaye twa Mugina umushikira nganjiri dwine baradahanawe mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka no kuvuga mu kiringo cy'amabanga ciwe cya mbere yavuze imbere y'inama nshinga mateka ari mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kw'ibitaro be n'ivyo mu gihugu bibandanya kubakwa
ibitaro by'amakomine bizohindura izina tuzobandanya tuvyubaka ariko bizokwitwa les hôpitaux communautaires n'ubu hariho ziko zirubakwa muri bijejasha harimo hôpital Giharo n'izindi hôpital nkeyi kandi ubu bunye tuyishize muri bije dushaka yuko tuyubaka gahera
ubwo rugendo hagati ya Busenge gushika ku ivuriro rya Mutumba hahoze ari komine Kabezi abaho bavuga ko rufata isani minota 30 bikoreye umugwayi kunderuzo
mu ntara ya Butanyerera naho aho ni mu gice cy'uburaruko abarimye bikawa bashoriye ibiturumbwe ku matonorero yo muri komine Kayanza mwisize niriheruka baridogera guteba ku impembo yabo bamwe basa nabihebuye kuko bemeza ko bari baremerewe ko bobaye bararishwe mu kwezi kwindwi guheze abo barimye rero bavuga ko bariko barabura ico bikora ko mu gihe mu kwezi kwa mukakaru hatanguza usekeza ryo gukatamwe no gusasira ikawa ubushikiranganje bujeje uburimye bwari bwababwiye ko mu ndwi imwe babwirizwa kuba barishwe amafaranga yabo n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Nahimana akorera mu gice cy'uburaruko
abarimye bikawa bamenyesha ko uku guteba kwa he amafaranga yabo biriko biratuma bacegwa kurangura ikorwa bitandukanye nko kugura imbuto ukugura ibikoresho by'ishure n'ibindi bagasaba rero ababijejwe kubaronsa ayo mafaranga kugira ngo bashobore kwikenura
oya ntiturahembwa wabona nk'ubuhimirije ibikoresho by'abanyeshuri twatwitangura umuntu akabaragurikaye imwimwe bashobora kutudugiriza ko ibiciro none twege nk'abene gihugu ubona twese byifatamwe gute urabona nk'ibigori birazimbye naco mugambi wa leta wadutekeranije kugira ngo basi ibiciro by'ibigori bice hagufi ejo twosaba leta mbyeyi leta nkozi yuko yotunyarukiriza ayo mafaranga akaja ku makonte yacu ego hanyuma nako tukikenura
ntiturahemba kwe twasaba yuko bobanze bakaduhemba byo babandanya byo kutwuguruza makonte tukabandanya twuguruza makonte mu mwakuza basi tukazotuma ndemerwa kwa ayo makonte ngavu unya tabona ko kwarambiwe kuri tuduka twacu twashoye twabuze amafaranga twikora
kuva batubwira ngo tuzojya mu matora twahembe bukengwa mu ndwi z'ibenzo wa mwahembe n'icyo undi mushikiranganje w'uburimye n'ubworozi iyo jambo yararivutse none ari abanono musi babuze amahirwe kugombora kavu abuze amahirwe kugura kavuto ko gutera mu myaba bana abanyeshuri no bagira bakorokereko kubera nibwo atubwira ngo ikaba ninjabuka amazi turayisonzana hari kuva mu kwezi kwa kane wakoresheje nk'umukozi agufasha kutumangana nyadutete urumva kugira umuhembe turinda kugurisha gatungo byuhaje umusamburo wa gatoke kandi urumva rwo twashoye imari njya bukamaze nasanga byo bintu nyene biteye agahinda
kuba bataradohemba biriko baducereza nyene kuko hari hanga abantu bavise nk'utumanza duto duto nk'utwo kwiyogorora kandi tubiravye nk'ubu oya abantu bagombe baje ku mashuri bisaba ko umuntu agurude koresha hakirikare naho rwo bakabaturana duhemba hariho nk'abari biteze bakimara kujana udukaho ku mayizine ati bazocha duhemba gacaca kujya gadeni kwa naka canka kagenda mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana ati twe baratubye ko bugaye muri ezine tuzohembwa mu ndwi tangira gacu usanga rero ya mashira hamwe wewe winjiyemwe yo kuziganya no kuguranana ari ku mitumba wagiusabye y'udufaranga wizeye ko bakubye ati mu ndwi tangira twatukaba twawe wajana tuzogwa amafaranga kugera iki gihe rero bakaba bataraya duha za nyungu zigoma ziduga ziduga usabye ko boraba bene huko bakaduhu dufaranga dufise yuko turi kose kugira twikenure mu byo dukenye mu rugo
tubamenyeshe ko umunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo igisata c'uburimyi yari yijeje abarimyi ko mu kiringo kitarenze indwi imwe bazuba bamaze kuronswa icyo gihembo hakaba hari kwigenekereza rya 16 mu kakaro mu gihe hari haramutsatanguzwa isekeza ryo gukata no gusasira ikawa icyo gikorwa kikaba cabereye muri zone murima komine Kanza n'intara Butanyerera muri komine Kayanza ntara Butanyerera Jeanne Himana kuri radio Indundi Culture
Jean Nahimana na haduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye nabayegeranije hamwe na Kofi Olivier Rubera intwari niwe yari kwatuma amajwi abashikira twese tubivuje kugira ijoro ryiza mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana